라디오 이수대 아메리카. 라디오 이수대 아메리카 이반다냐 쿠바시키즈 비가니 비자리오 모키론디 나마키냐르관다 이 워싱턴 DC. 무쇼브라 칸디 코도 쿠이키라나 모코레시제 페이스북 창헤 모카자쿠 키반자 차추차 인터넷 알초 웨지타투 아카부룽구 라디오 야추 VOA 아카부룽구 COM 무마냐 비키가니로 모리상
Murisanga. Murisanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'igihugu cya Tanzania yatangaje ko impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka wa 2019. Umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu Burundi Pascal Barandagiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura ku munsi wa kabiri ku mugoroba yatangaje ko impunzi zitazotaha tabundi buryo zizoba zifise kiretse gusaba ubwenegihugu muri Tanzania. Yakatumviriza bimwe mu byo Pascal Barandagiye yashikirije mu kiganiro cyo ku munsi wa kabiri mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yemeza ko Burundi butarota butahukana ku nguvu avuka gihugu babwo bahungiye muri Tanzania.
Igihambaye kandi twashitseko ukumwe mubona ko hari amahoro kandi atamuntu numwe ashaka kubiharira. Niko leta ya Burundi ibona kandi ko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana byukuri mwese.
Ariko n'abatabigomba mugenzi wa Tanzania batinyaniye amasezerano yemeza ko batazosigara inyuma. Kangi Rugora.
Sababu iliyomfanya Burundi aje Tanzania ni kwamba Burundi hakuna amani.
Imbo zatumye Murunda za Tanzania nuko atamahoro n'umutekano byari mu Burundi. Izo mvo ntazikihari ubu. Kubw'ibyo rero uwo Murunda ategerezwa gusubira iwabo. Muri kino gikorwa nta guhitamwo ushaka udashaka ni kibazo gisanzwe. Nata bivuga muri aya majambo umushikiranganji Barandagiye yemeza ko Burundi bwiteguriye kwitaba mu butungane nk'uko amwe mu mashyirahamwe nk'urunani rw'abashingwa manza Kavibe rwavuze ko zitwara rusaba ko amategeko agenga impunzi yatohonyangwa asanga ataguhitamwo kwinshi abarundi bari mu makambi muri Tanzania bagifise.
Yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza. Nimusaba ubwenegihugu. Bagende basaba ubwenegihugu Tanzania iragutse, baraho ubwenegihugu. Mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora. Twebwe mugabo kweri abazo turungikira bose tuzobakira. Mwavyumvise neza. Abo bazoturungikira bose turitegwe kubakira. Kuko ubu tuguma tuvugana. Ati rero kwitwarira leta y'u Burundi na Tanzania. Ahubwo nibatangura ubunyene. Kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi. Nizo bari rya mbere leta y'u Burundi buranye. Nibaza ko urubanza ruzotworohera cyane. Mu manza zose leta yari imaze kuburana. Ubwa mbere numvise gworoshye cyuko naraburaniye leta imyaka 4 niho hari ubushikiranganje bw'ubutungane. Asha hamwose urango arumpe nk'ubwo nibwo urubanza n'utsinda ni ngoga jewe. Nibanyarutse rero sinza abazoronka baruhera. Aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma. Nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi.
Leta za Tanzania n'u Burundi zagiriza igisata cya ONU kijejwe impunzi y'Israel gukikiza impunzi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yabigarutse ko yishura ku kibazo cy'umunyamakuru w'itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ya BEP.
So kubivuga gusa ubunyene ngirangara ubuserukira HCR ngaha agira shike. Niryo jambo ndamushikiza ko. Mwashaka mu murindire asohotse mu cyumubazo ati muvuganye iki n'umushikiranganji. Baza kumubwira ivyo nyene ingene bariko baragira business ibazo byabarishije. Wonsigurira gute ingene umuntu aza kwiyandikisha mu nkambi ukamusubiza inyuma ngo ntakwije imyaka. Ndakubaze disima. Imyaka yo guhunguka ni ngahe? Wewe ko mbona uciye ubwenge ukutse. Umuntu ugira ahunguka bakwije ngahe? Nagira ndakumenyeshe yuko bubahutse baravuga yuko udakwije imyaka 18 udashobora gutaha. Ivyo barabivuze kandi turabibona mu batuzanira. Uretse nk'umuntu abazanywe n'umuvyeyi wiwe, ku nguvu z'umuvyeyi. nta bakiri bato bariko baratuzanira barabangiye ubu se urudandazwa rurimo kubera yuko atampunzi zihari bazotaha naratampunzi zihari boronka kazi uno munsi twakwigira inama ibihugu byose tutse ngo turanye n'abantu bacu tubiyegereza twese tukaje inama kandi murazi ko impunzi ziri muri Afrika gusa abanyafrika twoca ubwenge dusitabiriza ibihugu byacu ko niyo point de part hashyizere yosubira kubaho hashyizere ntiyazanywe n'abanyafrika hashyizere ni creation y'ibihugu bikamisha
anagaruka kandi kukirindiriye abandi barundi 15,000 bari mu makambi batanditswe
muti none 15,000 babayiregiriye muzobafata gute nuko leta ya Tanzania ari umuvyeyi kandi byukuri mu bivuge ko twe nka leta ya Burundi tubashimira cyane aba barafashe amakamyo bakabasugumira ku mupaka batitora abantu banyu abayiregiriye barabarufura mu byukuri ahiye mu Rwanda byagenze mwiki abo bisa bayiregiriye n'abakeci bamaze imyaka ingahe byagenze mwiki babaduhaye gute barasunitse baterera ku mupaka bati harya mwahabonye batajya ni mu Burundi bati anava marsh mwese bavuye biruka n'amasasi nyuma
leta ya Burundi menyesha kubuye ibaza ku impunzi z'abarundi zisigaye mu karere iravya bamaze gutahuka zitarenga 200,000 rugura yihanikirije bakira impunzi ko atawo hirahira ngo asubire kwandika mu Burundi mushasha nk'impunzi adashaka kubona yimbwa yaboneye ku mugezi yongera ko kuba binjira bafatwa nk'aba ku butaka bwa Tanzania batazwi n'amategeko eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru Yamara muri cyo gihishira hamwe gita impunzi ku isi HCR ryari yamirije ingingo ya leta ya Tanzania yo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi yo shira hamwe rimenyesha ko ataragera ko impunzi zitahuka mu Burundi rimenyesha ko akiri nabandi barundi babandanya guhunga igihugu muri cyo gihe umuhari w'ibikorwa nkunda igihugu MAP Burundi buhire warandikiye iketi umukuru w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yerekana impungenge zawo ku ngingo ya leta y'igihugu ciwe yitahukanwa ku nguvu ry'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu ciwe mu kiganiro twamenyesha ko uwo muhari kandi wandikiye ikete nk'iryo ishira hamwe HCR kubijanye n'iyo ngingo ya leta ya Tanzania gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi mu kiganiro muri sanga twatumiye Emery Pacifique igira neza ayoboye muhari MAP Burundi buhire kugira duciye ku mayange ibiri mu rayo makete ikete bandikiye president Magufuli nishira hamwe HCR Emery Pacifique igira neza ba mu gihugu cy'Ubwongereza mutumire ndakuramukije
nanje ndabaramukije
niki he chatumye mwandika iryo kete mwandikira president wa Tanzania John Magufuli nishira hamwe HCR byafatiye ku
murakoze cyane ngira ngo mwana bicishijemo muri iyo reportage deje kumviriza ni kubera izi ngorane ziriko zirashikira impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mukaba muzi yuko hariho impunzi zishika 200,000 ziri ku butaka bw'ico gihugu gihana urubibe n'u Burundi rero murazi yuko ubuzima bwazo butoroshe na gato nobanza kwibutsa yuko bamwe bapfiriye muri izo nkambi bishwe mu buryo butaramenyekana neza gushikubu haravugiye amagrenade n'amasasu abandi abakenyezi bagafatwa ku nguvu bare kurondera inkwi gusenya amabi menshi utuntu twari tubatunze turasanzazwa ariko gakura nuko leta ya Tanzania yaciye ica igira imigabo yo kubasubiza mu Burundi ku nguvu impamvu rero niyo twatumye twandikira umukuru w'igihugu cya Tanzania tumusaba yuko yogerageza akisubira ko iyo ngingo ntishigo mu ngiro tukamwibutsa yuko Tanzania camye ari igihugu mu by'ukuri gifata neza impunzi kikazihanganira karindira yuko iyo zavuye hagaruka amahoro zigasubira inyuma ibyo zagaseseshwa muri zarabaye muri kahise kuva ku buyobozi bwa mwarimu Julius Nyerere ubuyobozi bwa Ali Hassan Mwinyi ubwa Mkapa n'ubwa Kikwete urumva twagira tuti uko kwihangana mwamanye mukugire n'ubu mwisubire ko mureke gutwara abantu ku nguvu kuko mu Burundi nta mutekano urabone
mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze hari habaye amasezerano hagati ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR ku byerekeye izo mpunzi kutazitahukana ku nguvu nikihe cyahindutse ku bwanyu kugira buno nyene muri ibi bihe bya vuba leta ya Tanzania ifatiye iyo ngingo
mu byukuri muri ayo masezerano uvuze y'iyo migwi itatu leta y'u Burundi leta ya Tanzania na HCR harimwo ko atawutahana umuntu atabishatse kuko ni nako amategeko mpuzamakungu ahagarariye impunzi abivuga ko impunzi itaha ari uko ibyibonera yuko umutekano wayo iyo ihunguka ija uriho rero ubu nk'uko bivuga leta ya Tanzania yahinduye igihe no kubatahana bose biragoye kumenya icyo tuma igihugu cyane cyubahiriza amategeko mpuzamakungu gifata ingingo yo kutayubahiriza kumbure twebwe byo tugora kumenya akazi kacu nako kubitera ibyatsi kuvuga yuko iyo ngendo atariyo no gusaba yuko abayifashe bisubira
mwikete naryo mwandikiye ishyirahamwe HCR mu isabiki
HCR muradi yuko ari ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi akaba ari naryo ishyirahamwe buriya bijejwe kubungabunga ngira niko no byita mu kirundi mu gifaransa tuvuga yuko HCR AFOR le gardien de la convention de 1950 kuvuga bajejwe kubungabunga no guhagarikira no kuraba yuko iryo tegeko atawuje kurirenga canke ngo arishire mu ngiro ariko muri icyo gihe rero urumva yuko bafite uruhara runini ni nabo kandi buriya bafite n'uruhara rwo kuraba imibereho y'abantu bari mu makambi y'impunzi ibyo twakwita bien-être des réfugiés kubw'ibyo rero bafise uruhara rukomeye nico gituma twebwe nka MAP Burundi Buhire umuhari wa politike w'Abarundi twahisemo kongera kubandikira turazi neza yuko badashigikiye iryo tahuka ariko tugasaba yuko hakurikizwa izindi ngingo zitegekanywa n'iryo tegeko mu gihe mu by'ukuri impunzi ziriko zirahohoterwa ku mugaragaro n'igihugu cyasinye cyashize umukono kuri ayo masezerano mpuzamakungu araba ibyo gukingira impunzi.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Ezekiel. Ezekiel uratwumva? Ezekiel uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uhamagaye urihe?
Ndi Bujumbura mu Kamenge.
Ufite ikibazo icyumviro?
Ndarifite icyumviro.
Yego.
Ngerageze kuraba iki gitekerezo cya leta ya Tanzania ku bijyanye n'impunzi ziri muri icyo gihugu. Halo?
Ndabumva mubandanye?
Icyo mbona nuko mbona yuko butahuka kuko natwe ngaha mu Burundi mbona umutekano ni wose gusa ikibazo kihari imyambaro y'ubukene nayo ibyo bavuga yuko bahunze bisa n'ibyatorewe umuti rero mbona botahuka bakaza tukubaka igihugu nibyo mbona nicyo gitekerezo cyanjye nari mfite.
Murakoze.
Namwe murakoze.
Ezekiel aravuze ko izo mpunzi zotahuka umutekano ari wose no mu kiganiro twumvirije cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye yavuze ko hari umutekano mu gihugu umwe mu bibona gute.
Ezekiel ubwa mbere ico notangura kuvuga no kumushimira kubera akakigoro ko gutanga icyumviro ciwe nibaza yuko ari ikintu cyo gushima cyane hanyuma nkavuga nti ndamubwira yuko mu bisanzwe hajya umutekano ubwa mbere ni ku giti cy'umuntu. Mu kirundi turafite umugani uvuga ngo ingoma yagukanze irahuma ugahunga. Buriya abahunze ibihumbi 200 nuko bahunze amahoro. Avuze yuko ari mu Kamenge nagira ndamwibutse yuko aho mu Kamenge aba hariho umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi aherutse kunyuruzwa kandi ubu bivugwa yuko yapfuye. Urumva yuko wewe bamusoye Ezekiel ntibamusore. Izo mpunzi rero zahunze kubera zari zimeze nk'uyo atogwa, hariho n'abasigara. Urumva rero yuko atawumuhariza cyane kuko afite umutekano mu Burundi wewe, ariko hari yuko ibihumbi 200 bahuye muri Tanzania n'ibihumbi hafi 500 bahuye ahandi nabo batabonera umutekano wabo.
Murakoze. Hassan nawe nyene aratwakuye. Hassan, irindi zina huri?
Nzeyimana.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumvire?
Nge nabazaga nti
ego
ese nta kundi kuntu nk'umura muryango mpuzamahanga wita ku mpunzi wabasabira, kuko buri umuntu yafashe umwanzuro wo kuguhunga bafite impamvu abashingiraho, bakareba ukuntu babakomeza bakabahereza ubuhungiro muri Tanzania.
Murakoze. Mumwishure Emery.
Arakoze cyane Hassan ku kibazo abajije. Mu bisanzwe nkuko twabivuze, iyo impunzi zihunze ubwa mbere bumurazi ko zidatora iyo zihunga zija, zihunga zigana aho zibaza yuko zoshika byoroshe kandi zoro nk'umutekano. Izi rero zari muri Tanzania zagiyeyo kubera ariho hazoroheye gushika. None Tanzania iranse kuzakira, igomba kuzisubiza kuco zahunze. Mu by'ukuri icyo Hassan avuga ati nta kuntu bobarabira ahandi boja cyangwa mu Tanzania ikaraba yuko itotenyenya. Nase nuko tuvuga mu makete twanditse, tuvuga dusaba nk'ibyo Hassan asaba, tugira tuti Tanzania nitenyenye. Tanzania ni ihangane, yari ihanganye imyaka 50, ntiyoreka kwihanganira iyindi mikeya. Tukagira tuti ariko kandi harakwiye kubaho icyo twise solution concrete, mu gihe Tanzania mu by'ukuri ivuze iti aba bantu ntitujejwe umutekano wabo, mbere birabasha twebwe tubasubizeyo ku nguvu. Hariho inzira nyinshi zishobora gutoregwamo umuti, ariko murazi ko kuri ino si ubu turiho turavugana hari ikibazo cy'ubukene giteye ubwoba, ari naco kumbure gihanze HCR, ku buryo no gufata inkingo nk'izi bitwara uburyo bwinshi kuri impunzi hamwe zitwara ahandi ni ikintu kitoroshe. Nicyo gituma twebwe mu by'ukuri dushimikira cyane ku kintu tubona gishoboka. Igishoboka ni uko Tanzania yo gira uwo mutima kivyeyi yamanye ikihangana, kumbure igasaba ubufasha HCR ko bwoboneka n'ingoga aho idashoboye gufasha, ariko ikabaha umwanya muri ico gihugu ca Tanzania mu kurindira yuko kumbure leta y'u Burundi iri kwiracinyiza abarundi yo kwikubita gashe.
Wasafi uratwumva?
Ndimo ndakumva.
Uri he?
Ndi mu Rwanda majyaruguru.
Yego, ikibazo icyumviro?
Nanjye numvaga ko abantu kubabwira ngo nibasubire iwabo mu gihugu kandi n'ahantu baragenda hahari, nanjye numvaga ko wenda hasheri habaye na ngombwa sheri asaba n'ibindi bihugu kugira ngo nawe bayishyigikire abo bantu babe baguma aho bari, kuko n'abandi mu gihugu nabo nabonye ko nabo bashobora kubasangayo. Byumvikana ko nabo ngabo baba babasanzeyo ntaho baba bagiye, ubwo byakumva ko bamwe bakinjira abandi bagasohoka, ariko habaye ngombwa wenda n'ibindi bihugu bikabafasha bakumvikana bakaguma muri icyo gihugu, hamara kuboneka umutekano bakaba basubira mu gihugu nta kibazo.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Namwe murakoze cyane.
Dufise kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent, ufise ikibazo, ufise icyumviro?
Mfite ikibazo na tubazo tubiri. Murakoze cyane. Wedi, nk'uko mubivuze, nitwa Ntezimana Innocent, ndi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima. nange nkaba nifuje kubaza umutumirwa kandi mbanza no kumuramutsa. Mu by'ukuri koko akenshi tubona impunzi z'Abarundi hari igihe harimo abifuza gutaha, ariko noneho hakaba harimo bamwe muri bo hakaba harimo abababangamira kugira ngo babure bwa burenganzira bwo gutaha. Ese nihaba harimo abifuza kuba bataha, ariko noneho hakaba harimo abashobora gutuma badataha wenda babaha amakuru atariyo, bakababwira ko mu Burundi wenda ikibazo gikomeje hakomeje kuba ikibazo, kandi wenda mu by'ukuri harimo mu duce tumwe na tumwe dufite umutekano. Ese ntihaba wenda ari uko amatora yegereje hakaba harimo abifuza kuba babuza abandi wenda bumva bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo, bakumva yuko bashobora gusubira iwabo wenda bakajya mu matora. Ariko nanone sinakwirengagiza yuko wenda politike yo mu Burundi nayo itakomeza wenda itaba ishobora kuba nayo idafite ikibazo, wenda hakaba harimo abashobora kuba babuza abandi gutaha bitewe wenda n'impamvu zitandukanye. Ariko njyewe numva icyangombwa ni uko abifuza kuba bataha noneho Tanzania nayo ikabigiramo uruhare wenda bakabandika bakiyandikisha bifuza gutaha, ariko nanone kubajyana huti huti mu Burundi bataramenya aho ikibazo giherereye, nanjye ndumva ari ibintu byo kwitondera. Leta ya Tanzania nishake nirebe HCR nishinzwe impunzi noneho babivugane, kubera yuko burya umuntu ni umuntu, ikiremwa muntu kirakomeye, ntabashobora kubakura mu gihugu ugasanga bagezeyo bibaye ikibazo, kandi mu Burundi wenda hari n'abandi bari kwambuka bahunga bitewe n'ibibazo bya
politiki. Turagushimiye,
bagiye no kugera mu matora.
Murakoze
cyane, ndabashimiye.
Yego, Emery, ibyo yari karavuga Innocent mu bivuga ku iki avuga ko ngo harabo babifuza gutaha ngo hakabari abo bababuza bababangamira.
Ego, Innocent Nkezimana yabajije ikibazo ariko aranatanga intererano. Ikibazo yabaza ati niho hari abantu babangamira abagomba gutaha babuza gutaha izo mpunzi kandi zozoba zishakira gutaha, ubona ko mu Burundi agira ati hariho n'ahari umutekano. Icyo namubwira ni uko uje iwabo atawumuhagarika. Buriya yaba bijya 200,000 bose baraje bishinga no gusubira inyuma iwabo, nta n'umwe yababuza gutaha, kubera umuntu iyo ashaka gutaha biramworohera rwose kurusha iyo agomba guhunga. Bari abantu murazi yuko hariho abantu 70,000 bavuze yuko bagomba gutaha, nubwo muri bo muri abo bantu hariho n'abandi bavuye bahindura uko bari babyemeye, ahubwo ari uko bategwa ubwoba n'urwaruka rw'imbonera kure rwari rwararungitswe muri izo kambi kugira ngo babwire abantu gutaha ku nguvu. Ariko hariho abashatse gutaha, hariho abatashe mu Burundi, hariho n'abagitaha. No muri ari amasezerano mwavuze kare harimwo ko ubushaka gutaha atawumufata kandi yoroherezwa agashika iyo yavuye. Muri make rero twebwe nka mapu Burundi buhire, umuntu w'impunzi yumva yuko umutekano wiwe umeze neza tugira tuti uyo ntaco buza gutaha, ni uburenganzira bwiwe bwo gutaha. Icyo twe duharanira n'aba badashaka gutaha kuko bagifise ubwoba, bakibona yuko leta yo bakingiye ariyo yabacinyije, ariyo yabagiriye nabi, ariyo bahunze, hanyuma bakabwirwa gutaha ku nguvu. Aba anibo tuba tuvuga tubwira, nta muntu rero n'umwe ariko arabwira Abarundi ngo ababuza gutaha kubera gutaha nta muntu n'umwe ashobora kubuza umuntu, ahubwo hariho abashaka ko abantu bataha ku nguvu. Ibyo nabyo binyuranye n'amasezerano mpuzamakungu ibyo bihugu nka Tanzania byashyize ko umukono n'iryo shyirahamwe HCR rijejwe guhagarikira. Nicyo gituma twandikiye amakese icyo gihugu n'iryo shyirahamwe mpuzamahanga kugira ngo mu by'ukuri haboneke umuti ugaragara.
Murakoze Jeremy, uratwumva? Jeremy uratwumva? Alo Jeremy, Jeremy umurongo wiwe ntumeze neza. François uri ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu gisagara cya San Antonio ni muri leta ya Texas.
Yego, icyumviro ikibazo?
Icyumviro nashaka nterere ingingo leta ya Tanzania yafashe yo kuvuga ngo igiye kwirukana izo mpunzi z'Abarundi by'ukuri binyuranije n'amategeko mpuzamakungu. Mbere yuko leta ya Tanzania ifata iyo ngingo yuko igiye kubirukana, yari kumanza ikamanza ikibaza ese izi mpunzi tugiye gusubiza iwabo niyo baje baba, amahoro ni yose, umutekano ni wose, mu nyuma bakagira iki bakabona gufata umwanzuro hakicara leta ya Tanzania ya leta y'u Burundi na haise bakabona yuko by'ukuri umutekano waraje, reka tuwahungure amugiye umutekano taratwo bakaba batenyenye bakareba izindi ngingo zishobora gufatwa. Ariko ku bwanjye mbona yuko kwirukana izo mpunzi ntagariwe umuti w'ikibazo.
Turagushimiye, urakoze.
Okay.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'igihugu cya Tanzania yatangaje ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka impunzi z'Abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi. Ishyirahamwe HCR mwitegereje n'ikihe iryo shyirahamwe rishobora kugira muri iki gihe ku bijyanye n'izo mpunzi n'iyo ngingo ya leta ya Tanzania?
Hariho ibyo ishyirahamwe rishobora gukora. Nk'uko mwabivuze, ni ishyirahamwe riraba impunzi yose, ni ishyirahamwe ribimazemo imyaka myinshi, rifise ubumenyi bukwiye mu gihe ingingo giturumbuka zifashwe bene izi. Kuko icya mbere ibihugu bifata ingingo bene izi kubera impamvu za politike, tugira tuti rero bakoreshe ubwo bumenyi basanganywe muri icyo gisata kugira ngo barabe ingingo ibereye, harimo no kugerageza gusubira kuvugana n'abategetsi ba Tanzania bagerageze kubumvisha yuko ibyopfa ari byinshi, impunzi zigiye gusinzakarizwa ubuzima kandi zari zashyitse mu gihugu cyitwa yuko gifise amahoro. Ariko hariho no kwiyumvira mu gihe bidashobotse uko izo mpunzi zitoje gupfira aho zari zahunze ziva. Aha murazi yuko hariho imigambi imwe imwe yo gufasha impunzi zidashobora kuca iwabo, zidashobora no kuguma mu gihugu zirimwo, kuronka ahandi izo twita a third country, igihugu cya gatatu gishobora kubakira. Ni ibintu twibaza yuko bidashobora guca bishoboka, kuko ni ibintu bitwara uburyo bwinshi, na cyane cyane ko n'igice izo mpunzi ari kinini. Ariko turazi yuko hari abagabo hatagwa ibara, tugira tuti nibakoreshe inguvu nyinshi mu kwitaho iki kibazo, ko murazi yuko bafise ingorane mu bihugu byinshi aho bateza gutora umuti ingorane zitandukanye, ariko iyi nayo bayigire imwe mu zibanza kugira ngo izi mpunzi umutekano wazo ntusinzikare.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean Claude aratwakuye. Jean Claude uratwumva?
Yego, ndabumva.
Ufise ikibazo ubaza mutumire cyangwa icyumviro?
Ese icyumviro.
Yego.
Mu bisanzwe umuntu arinze ahunga ni uko abafite icyamuhungishije, kandi kumuteka ngo asubire iyo avuye ahunga, urumva kuba ari nko kumushyira mu rupfu. Jewe icyo mbona ni uko amashyirahamwe ajejwe agateka akazi na muntu akwiye guhagurukira Tanzania bakiyamiriza iyo ngingo nibyo byabananiye ko babasigurira uburyo botaha nyambo Burundi dufite amahoro bakabibasigurira bakabyumva abo bakabona gutahuka ariko ubona katotaha nuko abafise impamvu ituma totaha bo raba bakamuhigira ikindi gihugu haseri kabifashamo bakahiga ikindi gihugu yo boba baracumbitsemo nica cyumviro cyanjye
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze cyane
tubise ku murongo wa telefone kandi Pascal watumva
yego me
uri he
inyarugusto mu kambi ngambe Tanzania
yego woducira ku mayange uko byifashe ngaho muri iki gihe
muri kino gihe by'ukuri ibintu bimeze neza nubwo rimwe na rimwe abantu bamwe bamwe usanga imitima itari hamwe bivanye n'uko ku majambo ya kikirivyo kwa 2023 by'ukuri nubwo abantu bamwe bamwe usanga ngo barafise ubwoba ariko barafise ukurema buke nyine ariko ubwoba nabwo ntibwobura mu gihe washingiye ikiringo kanaka
ku giti cyawe wumva wotaha cyangwa uri muri abo bashaka kuguma mu buhungiro
njyewe nko ku ruhande rw'iwanjye sindabona komeze gutaha ntihari bwagere bivanye n'uko natekere mu gihugu cyanjye cy'amavukiro intwaro nahunze yiriho niyo yikiriho kandi nimba nararondegwa ku mutunda cyanjye mu ntara cyanjye urumva babandi ntabo baroye ni kuvuga ngo ni hamwe mpungutse numva ko nongi umutekano wanjye ntiwoba wubahirijwe sinumva ko nogira umutekano ukwiye bimaze guhunguka musanze
wahunze ryari
2015
ku mpamvu izihe
ku mpamvu z'amatongo n'ibindi
uturuka muri iyi ntara
ya Makamba
hari kindi cyumviro cyangwa ikibazo ufise ku mutumire
ukuri icyo no saba nuko byukuri nka hashe yobandanya kabisa idusabira ko abarundi ko nimba ngaha muri Tanzania byo bibaye ngombwa ko twirukanwa hashe se reka turabira ahandi dushobora kujya kugira ngo turabe uko dushobora kuba turarindira ko ibintu bishobora gutungaruka mu gihugu
murakoze turabashimiye
yego namwe murakize neza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'igihugu cya Tanzania ivuga ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu tukaba dufise umutumire wacu hano Emery Pacifique Giraneza yoboye muhari MAP Burundi buhire ariko aravuga ku makete bandikiye president w'igihugu cya Tanzania John Magufuli nishyirahamwe hase tugarutse kwishyirahamwe hase umuntu yumvirije ibyatangajwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye hamwe na mugenzi we muri Tanzania bagiriza iryo shyirahamwe ko ari ryo nzitizi ari ryo riko rituma abantu badataha mwe mubibona gute
ni kibazo ciza cyane ariko munkundiye nagira mbanze mvuge ko kuri ibi bintu Pascal yaravuze Pascal ni ijwi rimwe mu majwi ashika 150,000 by'abarundi bari muri Tanzania batifuza gutaha arababwiye neza yuko umutekano wiwe utazoba wubahirijwe nagira nshimire Pascal nubwo ari mu ngorane zitagira uko zingana ko agifise ingufu zo kuvuga ico yiyumvira nubwo rimwe na rimwe ashobora kubizira ndamumenyesha yuko umuharima ku Burundi buhire co kimwe n'abandi barundi bari kumwe nawe muri zo nkambi turajwe ishinga cane n'ingorane barimwe kandi tutazoruhuka tudashoboye kumvisha uwo dushobora gushikira wese yuko iki kibazo kigomba kuba nyambere arakoze cane kuri iki kibazo warumbajije irishira hamwe ni by'ukuri leta y'u Burundi nkoresheje ijambo ry'ikirundi yaragifatiye mu gahanga kuvuga yuko irishira hamwe rigira urudandazwa rw'impunzi ko ribayeho kubera izi mpunzi ko zivuyeho irishira hamwe ricari burakazi nagira ndamubwire jewe narakoreye ishyirahamwe mpuzamakungu ndazi umutima n'ubutwari n'urukundo abakorayo bagomba kugira kugira ngo barare ijoro barara bace mu mayira atagira umutekano bariko barafasha abantu atana kimwe bapfana atari uko gusa bagomba kubashikana ku buzima kumbure burama aha nagira nkebure uwo mushikiranganje ndamwibutsa aho abari ku butegetsi baciye bibuke yuko hari intwaro zahora zihagarika n'ibifungurwa bireye kubagaburira bari mu makambi yo bari ikindi nagira mvuge nuko izi kambi jewe ndazizi naratembereyeyo mu myaka yahera zari izimpunzi z'ubu ariko zari wanashaka zimwe muri izi ziri Burundi harimo n'ari ku butegetsi ndabazi bari muri izi kambi ndazi uruhara ishyirahamwe HCR ryagize kugira ngo kumbure babe bari aho bari uno munsi nizo yandi avuga ati umuntu yibagira n'ingoga nayo ubundi leta y'u Burundi ntiyari kwiye kuvuga ibintu nk'ibi irishyirahamwe rero ntirigira ubudandazwa irishyirahamwe rikoramwo abantu niyo aka kazi kohera borondera kandi byoroshe bafite impamyabushobozi zibemera gukora aho bokora hose bafite experience y'akazi ikwiye wanashaka ntari kibazo c'uburyo kumbure benshi bafite muri bo n'abantu rero bashobora kwiyentegra hariho hose handi ibi ni ugutukana ariko birababaje ko ariyo leta dufite ubu leta yataye ururimi rwa diplomasi itazi ingene ivugya mu bandi bagabo canke mu bindi bihugu birababaje gose ariko turizera yuko iyi leta nyine abarundi bahunga izohinduka mu kurindira ibintu nk'ibi bidutangaze no kubyitega
tugakwe ku mirongo ya telefone dufise Landry. Landry uratumva?
Ego ndabumva. Murakomeye?
Murakomeye. Muri he?
Ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ufise kibazo ubaze umutumire canke
icyumviro? Ufise intererano n'ivyo shikiriza?
Ego.
Bwa mbere twagombe tunenge cyane leta ya Tanzania kw'ico cemezo yafashe kinyuranye n'amasezerano agenga impunzi kuko ico bomenya n'uko abo batanzania bariko barashaka kwirukana Barundi kumbure naho bo kwibaza ngo bari kubuti bafite ubutegetsi ejo canke hirya ejo ntawuzi iyo bazoba bari uraca bugacana yandi ca kabiri naco twagombe dusabe ishyirahamwe HCR kubandanya rikurikiranira hafi ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye Tanzania ndetse bakanafata ingingo zikomeye zo kubakingira bibaye ngombwa babasabira ubuhungiro mu bindi bihugu ndetse bafate basabe n'ibihano kuri leta ya Tanzania kuko ubwo abo barundi bariko barashaka gutahukana mu gihugu iwabo nta mahoro ariyo n'abandi babandanya bahunga nk'uko twavyumvise HCR yabivuze.
Murakoze, turabashimiye.
Ego nawe murakoze cyane. Tukabanda dushimira n'ishyirahamwe HCR ku buryo ryitanze ryakira impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Ibandanye ntiricike intege cyane cyane naho barituka canke bakarigira iki. Igikorwa cyaje n'igikorwa cy'iteka kandi twese turakibona kandi turagikenguruka cyane. Bakomereza Imana ibashimire.
Murakoze.
Ego nawe.
Ndikumana uratwumva nawe? Uri he?
Yego ano ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ntamenya gusu muri Tanzania.
Yego.
Cyambere maze gushika. Nazumvise numvise. Cyambere mbere gukeka ari gushima kwa mutire ku murongo. Rero ku byo mudushikije bivanye n'ibyavuze n'ibyo mwagize abatsinda mu gihugu cya Tanzania. Bene uyu Burundi yaje kumwe kugendeye impunzi mugabo nasozeubye nakumva ngiye kureba ko mbura we yavuze ku icumi uko bakiriho bamushyigitse rero icyo nuvuga tweze na amakuru kugira ngo uwobaza inda ngo yazoyirayeko kishwe twari turayibona
ingendo n'imyifato bya Tanzania yerekana ku bunzizi bwabo bishagira cyane Burundi babona abo niko kiri uko inyoka gisa kwitwege n'ese jambo y'ibyo n'icyo tangaje kandi ko twayibona gusa kwawe kwishya ku bwaga bwabo cya Burundi rero n'ubunzi ni kuri cyatuguye neza kuko n'icyo twarahunze mwese Burundi Burundi aho buri ina politiki y'u Burundi no munsi imbere kandi mu gihunga hatinda UNHCR kazakira kandi bwana munsi kabariyo ikirangwa mu gihugu ku buryo uko kimatuvuze na zombi bisi n'abandi babandanye mu gihunga.
Nashaka ndababaze ndumva ukuntu muri ko muravuga muri mu badashaka gutahuka nivyo
cyege gutuye gutwanze kagahuka ahubwo twibataraza amakungu nabandi bose fisi amaseme yinga ko muri icyo kwagafasha kugira izo munzi n'icyiriye ku cyogwa icumu kuko uyituma ko nta mugambi mwiza dushakira ko nabari ngaho no munsi nako atakocha akirageza kugira abarundire abantu babahunze bahizwa na leta y'u Burundi nyene ariko imana yamwe muri gakinga kishingama kandi amakingo amayinji abasirikare bavuye ubundi bagafata arabyemanga nazoenebindi kubiye amaye ivuze narimwe iyo bikaba ko ubundi hariho umugambi wo gutegwa kuzo munsi nawe ubu bwati basubiye mu gihugu ata mutekano ukwiye ahubwo ahubwo yakumburiye bararove bisanzuye uko boza bashyira mu gihugu cy'iwabo.
Ego none iyo ngingo ya leta ya Tanzania ko ivuga ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi izotangura kubatahukana ku nguvu kubadashaka gutaha muri uwo mugwi mwiyumva gute muri iki gihe hasigaye igihe gitoyi
cyeke iyo ngingo ya Tanzania yafashe kudutahura ku nguvu leta y'u Burundi uko kuri ngingo ibabaje cyane ku mpunzi kandi sahagusa n'ahandi ku isi abyumva biteye isoni n'akamaramaza kuko iyo umuntu yahunze umwasi ntabwo ari wo mwasi iyo mutu watumye urwe kandi yahunze kaka mubwire cyatumye ahunga ku cyavuye kuri we cyarangiye rero biratwika neza ko akabaro ku mpunzi n'isi niko mwe mutamwasha ngo mwabone basa kumingana abagandaye kandi tobabuze.
Turabashimiye
rero turasaba icyo nubwansabansaba ko mugeze ko muwanira kuvuga mutabariza hirya no hino kugira iyo ngingo yafashwe yavuzwe ntize nk'uko ko cyaje muri kahise kabaye mu byegereranga na Tanzania ibyo byarabaye impunzi z'uko ku nguvu zigatwara n'izikishwa kiyazi ko ibyabaye ku banyarwanda bari ngahaye abarundi abarundi nyine bahunze nyine byabaye mu buruhuka bishwe bamwe bagasya mu Burundi tushobora kwisi kubw'intambara ku nguvu byabaye rero ndivuga siyo gufina kumbe ko turayizi ko ibyivuga mwaje umwe kutari gufina kuri bo ko bamaze kubwira amajanja bamaze kwiga kuri bamwe nitwa twaza ko ngo tuba hafi ukubwira ngo no hino bya tayi ko kumbure iyo ngingo bo kwisubira ko bakifata yo nk'abashinga nahe tsaka ku tsangwe na bibundi cyangwa ibyase tsaka ko gusa muri muri yuwene nandi nk'uko twakiriye ari mu fide ofisi ikara hahandi yo cyo twakanye dushira ingunzi cyo kingirwa mu gihe gihugu kumbure cyo nako
murakoze murakoze turabashimiye kuciyumvira cyanyu. Dufise kandi Ferdinand uratwumva?
Ndabumva cyane.
Yego, uhamagaye urihe?
Uranyihanganira sinkubwira aho ndi kubera impamvu z'umutekano wanje.
Ndavyumva. Mufise icyumviro mubaze umutumire cyangwa ikibazo mubaze umutumire cyangwa icyumviro?
Nice yumviro hamwe n'intererano.
Yego.
Ubwa mbere na mbere jewe nkurikije nk'impunzi iri aho yahungiye biragoye kumva no gusobanura ingene umushikiranganji wo muri Tanzania ari we yovuga ku gihugu cy'ubundi gisa umutekano nk'uko abo mengo bahunga babanje ku mugisha kandi niwe yabahamagaye kuko ntibisobanutse ntibyumvikana iyo Burundi na Tanzania bicara bakavugana bakemeza ko umutekano hari icy'abarundi bahunze caheze bibabigoye kuko nibaza ko bose barabizi ko iyo uhunga ntugiye gutembera si promenade ubugiyemo uba ufite impamvu wahunze umutekano wawe wagomba kurimenase wewe ubwawe wahunze ni ugomba kubanza kumva ko wa mutekano cyangwa cya kindi wagiye uhunga caheze keretse niba bazwicaye bakatwumva bicaye bonyine bariya babisobanura bakabwira abantu bakabereka ko icyo bahunze niba ari ya ntwaro mbe yabica niba ari ba bandi bari babari inyuma babahiga mbega ubu tuvugana siho bakiri ba bandi kuko n'ubu n'abasigaye iyo banyuruzwa umwe umwe abandi bakagira iki ubu wo kumvisha umuntu yahunze ari mwe na se bamuri inyuma bati ubugaruka umutekano warabonetse si nk'aho umubyiye uti garuka tugohose icyo rero ndumva ntigisobanutse neza ntikinumvikana umuntu wese azica ari cy'ubuhungiro azico yahunze wese afite yo byumbuko gusa ahandi naho turage umuntu ageraho akiyumvira akagereza kwimvisha baba bakeneye no kugira ngo nyine bereke amakungu ko ibintu byose bimeze neza ariko kandi haba harimo n'izindi mpamvu zo kuvuga ngo ese wagiye akaba bakimukeneye bakimushaka ntazogere bakongera bakamufata ibyo ndabikubwira ndabifitiye experience y'ibyambaye ko rero sinumva ko jewe nk'uwo byabaye ko hari uwundi muntu yoza ngo abinyumvishe anyumvishe ati ubu bimeze neza kandi hari igihe babimbwiye ko yimeze neza nkagenda bikagenda nabi nkagira ibibazo ni example nguhaye hanyuma ikindi nacyo uranyihanganira nkomereze ko sinzi niba uri kunyumva
yego mugerageze munyarutse
yego ikindi ngiye kuvuga ndashimira cyane umutumire wanyu bagerageza gukora nuze gukora ubuvugizi aho bashoboye kugira ngo n'abandi bose babyumve kuko ni ibintu bibabaje kandi bibabaje cyane bitumvikana atamuntu umwe ashobora kubyumva kandi kinababaje n'iyo bikorwa n'igihe biri ko bikorwa na ba bandi nyine bigeze kuba muri iyo situation babibayemo bazi uburyo bibabaza nibaza ko impanuro nubaha ni ukongera bagasubiza amaso inyuma bakicara bakaraba mbega cya gihe za 93 bari mu makambi y'impunzi iyo bari kubatuka hariseri uyu munsi bari kubafashwa nande ubwo rudandazwa bava kwa hariseri ikora irutanga uyu ubu kubera abahunzi 2015 ibahunga 93 se babafasha tubwiye ko naho bari mu rudandazwa rw'impunzi murakoze cyane
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanirize ku mirongo ya telefone dufise Zuma uratwumva
yego ndavumva cyane ndavumva kabisa
ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro
James icyumviro jewe utuvugana ndi mu nkambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania
uri muri iyihe kambi
ndi mu nkambi ya Nyarugusu
yego
bivanye n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye n'abandi bose baje gutembera mu nkambi ya Nduta n'ibindi cyo tumaze tubona bivuga mu bivuga amakambi hari hasanzwe hari gufata abantu bapfirwanisho bavuye mu gihugu cy'u Burundi abo bantu bakaca barekugwa hari kuraswa bakubitwa amasasu makambi umwanya muremure rero twe ntitwabisanze tuzi neza yuko ibintu byagihetse inyuma yo kwirukanwa ku nguvu yamara bakavuga bati aba bantu barumbitse bavuye mu gihugu cy'u Burundi n'abariko barabasobera kugira ngo muhunguke tuti abenshi bakavuga ati oya ibyo ntibibanze ariko rero twasanze neza yuko bibanye n'itangazo ryavugiwe makambi urongoye ubushakashatsi bw'inkoro hagati muri Tanzania bivanye n'uko twebwe nyakubahwa abamenyeshamakuru n'umutumire batumwa ni mu kirundi byatinda mu ibara uwayiraye ko twebwe bivanye n'amateso kuhangayika two turahangayika muri kambi bivanye n'uko benshi twabuze gutandukanya n'abahunze manda ya gatatu hari abandi bahunze ibyerekeye ingorane ndetse ziri mu gihugu ngo yanamo ntimubiyobewe harabaye bikomeye gose mu Burundi ubundi bagiye muri krize gushikariza abantu bahunze byabonekaye neza yuko ari abantu babi bateye injyane mu gihugu twitwa ko yuko bari imbeba ntazana amazina yuko turi ba mujeri n'abandi mu gihugu cy'u Burundi ariko rero banyakubahwa
twibwe n'ubutuko twatabaza tugore iki gihugu cy'ubundi tukakiriramwo kuko injyane twahunze n'ubundi zirahera kuko nkanje ndi ngaha neza ziri mu nzego z'umutekano hari hatanzwe ariho n'abandi mbere benshi bahunze n'abasirikari ariko havuga n'abandi batari bashaka kibara cyangwa mu gihugu tubokora amaraso uka nyisa tubo turayirukanwa ku ngugu dutahe duce mu gihugu cy'u Burundi ariko dusaba hase ko mudahe kano kanya yuko yuraba ukuntu bosa kutugira ujya no nshya ku cyo mu gihugu cy'u Burundi tujye kwicwa murakoze
murakoze turabashimiye
murakoze cyane bakubira neza
ishyirahamwe HCR izi mpunzi nkizo tumaze kumviriza ziguma zisaba izidashaka gutaha ko bishobotse HCR yobafasha bakakimurirwa nk'ahandi muri baraza ko ari kicyumviro ishyirahamwe HCR ishobora gufashamwo rirafise uburyo kuko ni benshi ibitigiri ndibaza ko ari byinshi byaba bifuza gutaha
nibyo ubwa mbere ho reka nshimire n'abandi bagize icyo bari muri nkambi z'impunzi muri Tanzania biragaragara yuko bugira abantu benshi kandi abavuze bose murumva yuko bafite impungenge zo gutaha kuri iki kibazo cy'uko bashobora kuronka ahandi baja nk'uko abivuze kare ni bimwe mu bintu HCR imaze gukora ahandi ariko ni ibintu bifite amategeko yabyo kandi bisaba kwiga ku rwego rwo hejuru bisaba imigenderanire ya HCR n'ibindi bihugu isaba imyaka myinshi cyane si ikintu bashobora gukora mu mwaka umwe cyangwa ibiri ntibishoboka n'ibintu bitwara imyaka myinshi ku bw'ibyo turizeye yuko hari izindi nzira inzira za diplomasi inzira zo kuvugana zishobora kubaho ku buryo umutekano w'abantu wubahirizwa abantu badashogwa ku ibagiro amakungu arorera nico cyane cyane twebwe dushimikira ko ariko ico kubakuraho baja ahandi kibaye gishobotse sande ka exceptionnel nabyo byoba byiza ariko turazi ingene ayo mategeko yacu ameze ikintu twibaza yuko kizoba ejo canke hirya ejo ni ikintu gitwara uburyo bwinshi gitwara na procedure ndende rwose bisaba yuko naho baja babanza kuraba yuko bashoboye kuzobatunga naho nyine
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Sage ndibaza kumvuze neza izina ryawe
Sage Amin
uri he
ndi Uganda Chuck
ufese ikibazo baza icyumviro shikiriza
yewe ndi umukongomani
yego
ariko ngabangeneye gufashwa kuja mu gihugu cyo hanze kuko shobora kuba narahunze intambara iwacu ikabaye ikiriyo cyane
ndabumva twariko dushimikira ku byerekeye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ariko nawe kuri impunzi icyo cyumviro cyawe turacumvise urakoze
mbo izo mpunzi za Burundi zishobora kuba igihugu cyabo nacyo kitaratungana neza
turabashimiye
ishobora kuba igihugu cyabo kitaratungana neza ubwo mwasa n'ababahaye mushahada mukabashakira ndetse n'ahandi baba
ibyo biri mu gikorwa cya HCR ibyo twari ko turavuga n'amareta izo mpunzi ziba zavuyemo igihugu ziba zavuyemo urakoze kuri icyo cyumviro cyawe
urakoze cyane
hatunga Imana uratwumva
ndabumva narisi cyo cyo cyikiriza
yego
yewe ndimo nkambi ya Mutendeli muri Tanzania ndi umwe mu mpunzi z'abarundi zitangwe zituye ngaha muri Tanzania ego nashaka kuba nosaba mu bantu cyane cyane muba muzi yuko abafite ububasha kugira ngo ikibazo cyacu gikemuke mwa mode twabira kuko gusubira mu Burundi turabona yuko ari ngorane na cyane cyane mu gihe bamwe tuzi ingene twahavuye bigenze kuba twarakise ku macumu n'ibindi byinshi mbere ndavuga igero cyo nacyo n'ukoreta Tanzania yatwase guhera gera twarabibona kireke yuko bitatunze kumenyekana cyane gukora kunje kuza batubwira amajambo atubwoba ari nayo mpamvu nari nifuje kuba nagewe negira noba n'ikintu mukoze n'icyo nashaka kuvuga
murakoze turabashimiye iyi ngingo yereke impunzi ziri muri Tanzania ariko turaziko impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye bihana urubibe n'u Burundi hari Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Rwanda hari n'abari muri Uganda kubwanyu muri make ni kuki hari kwashimikirwa ku mpunzi zo muri Tanzania
amakuru dufite nuko leta y'u Burundi yagerageje amareta menshi aho impunzi zihungira haba mu bihugu byo muri Afrika haba mu bihugu bihanura bibe n'u Burundi haba n'ibihugu by'u Buraya leta y'u Burundi yaratumye intumwa zayo kugira ngo barabe ingene abantu bohunga kuko aha naho turi kutravuga cyane cyane kuba duce impunzi nagira ngo mbere mfata akanya tuvugane impamvu izi mpunzi zahunze murazi yuko impunzi zahunze kubera yuko president Nkurunziza yihagiye ikiringo cya gatatu atemerwa n'amategeko ibyo akabigira mu gushakubiri n'amasezerano y'ubumwe amasezerano ya Arusha amasezerano aho imigwi y'abarundi yari yaroye hamwe kugira ngo yubake igihugu yemeranya ingene izohora isangira ubutegetsi mu mahoro no mu mutekano ivyo Nkurunziza arabirenga ashaka gusubiza Burundi mu ihumbi impunzi rero zibona guhunga gucyo murazi yuko mbere uno munsi dusa n'abariko barahimbaza imyaka 19 iheze ayo masezerano yubahirijwe ariko akubahirizwa ubu atakiriho rero Nkurunziza akaba ashaka gutegura amatora yandi ashingiye kuri constitution ya yishe canke yanigiye mu meshi ayo masezerano Nkurunziza yo kugira ibyo bishobore ategura ayo matora yerekane yuko igihugu kirimo umutekano agomba guhungukana impunzi ibyo wenyine nabigize murazi yuko utegura amatora hari impunzi abantu bacabona yuko ari ikinamico bavugati wowe uri kutegura amatora kandi abantu barahunze igihugu kuri we rero mu nyungu zo za politike akeneye ko impunzi zitahuka kugira ati impunzi raba nazitahukanye amahoro yagarutse reka tubandanye n'ibya politike uko abishaka ibyo rero kugira bishike ko nabyo bisaba ko atuma abantu agenda arabesha ibinyoma byinshi abamwankiye nabo akabatuka ibitutsi mwumvise umushikiranganji atuka ishyirahamwe HCR mba mu Bwongereza nagira ndabamenyeshe mbere byaraciye ku iradiyo yanyu yuko leta y'u Burundi yari yemeye kwakira abarundi bahungiye ngaha barafatwa bagomba gusubizwa inyuma ku nguvu nagira ndabamenyeshe yuko iciza nuko akamo twateye ibi bihugu birimo amategeko abacamanza barakumvise baravuga bati iki gihugu reka tukirabe neza biweje neza babona ntawoshorayo abarundi babonana igihugu kibandanya kiniga abakivukamwo bati reka kumbure umuntu abarihanganye aba bantu barabaye ngaha iki ni igihugu kubera coco kizi gukurikiza amategeko ico bisigura Tanzania birababaje kuko cari igihugu naco nyene ibi byagishikiye muri kahise abatwara igihugu bico gihe barubahiriza agateka kazi na muntu twizera yuko na president Magufuli atoza kwambika izina ribi igihugu ciwe kera cari kizwi neza ico gituma tumusaba yuko yokumva yuko mu byukuri abarundi abanyepolitiki abarundi batwara Burundi byo ariko aramubwira ari ibinyoma ko Burundi ushika uno munsi hakiriho impunzi zahungiye hagati mu gihugu izo mpunzi ntiziratahize imyaka
20 murakoze cyane umutumire wacu Emery Pacific Giraneza yaboye muhari map Burundi buhire muhari akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri iki gihe kabatwa yuko tuvuga ku ngingo y'igihugu cya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi kuva ku itariki imwe ukwezi kw'icumi uyu mwaka kuzitahukana ku nguvu rero uwo muhari map Burundi Buhire yoboye ukaba umuhari w'ibikorwa nkundagihugu. Dushimire mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro, namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose kuri iyo radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.